VOA. Radio Isu de América. Radio America i Washington DC mwanya ukiganiro muri sanga ku ijwi rya America aho tugira tuvuge ku ruhara rw'amashiramwe adaharanira ibyicaro vya politique mu gutorera inyishu ibibazo vya politique biri mu Burundi umuntu yitegereje amashiramwe adaharanira ibyicaro vya politique yaragize uruhara rukomeye mu bihugu bitari bike byarimo amatati n'intambara mu kuja hagati y'impande zari zishamiranye kuvyerekeye Burundi tugira turabe ko uruhara rwayo mashira hamwe kuvyerekeye iyo ntumbero no munsi twatumiye madame Haimana Penta ayoboye département de la compassion de la femme africaine turi kumwe kandi na Vital Nshimirimana ayoboye urunani rw'amashira hamwe adaharanira ibyicaro vya politique force nashaka ntangurire kuri madame Haimana Penta amashira hamwe adaharanira ibyicaro vya politique afise iki kibanza muri kigihe nuruhe ruhara afise muri kigihe mu Burundi
nsanzwe ntwara igisata cy'afunzi kitwa compassion de la femme africaine département kinyeti iri muri ministère africain de compassion mac ariko kandi nkabasanzwe nicagira cy'urongo iryo shyirahamwe ariko hari no munsi ishobora kubaganiriza nk'utwara iyo département de la femme yitwa compassion de la femme africaine nkuko rero mwari mumbajije mu kintu amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki afite uruhe ugerageje kuraba mu mastatu cyangwa mu shyirahamwe ry'intwaro hagati mu gihugu yose yemererwa kugira ngo agire icyo afashije mu kubaka igihugu ukubwira uruhara rwacu kino gihe ufasha kubaka igihugu
ndabumva mubandanye
yego nako ndavuga nti uruhara rwacu ni kubaka igihugu aho rero kubaka igihugu harimo no kubaka imikibano kuko nta iyo ishyirahamwe rigerageje kwigira gukora iby'imigambi ikora ni kuvuga abayataye umurongo twebwe nta byicaro bya politiki duharanira nta mpamvu n'imwe muri ayo mategeko mu kwemererwa kwacu ntitwemerewe kuba contre cyangwa kurwanya ubutegetsi ahubwo tuhari kugira ngo dufashe abari ku butegetsi kugira ngo igihugu cyacu gishobore kuba rero numva muri kino gihe icyo navuga ni uko abashyirahamwe yacu muri sosiyete sivile uruhara rwacu ni kubaka no guhumuriza abantu ni gusubira gushyira hamwe abantu tugasubira tukabereka tukabibutsa tukabigisha yuko Burundi ari igihugu cyacu ku buryo umurundi wese yumva ati Burundi ni ubwanjye ntegerezwa kubwubaka ntegerezwa gukunda bene wacu ntegerezwa kujya hamwe n'abandi tugahamagarira abantu kujya hamwe kugira ngo twubake igihugu mu kwiteza imbere ariko ntidufise uburenganzira nabwo bwo guhamagarira abantu kugumuka cyangwa kwiyamiriza ibi n'ibindi by'ubutegetsi ugasanga nta n'impamvu n'imwe bifise ugasanga n'icyo byubakiye ko ariko dufise uruhara rwo kubaka guhamagarira abantu kuja hamwe kugira ngo igihugu cyacu cyucuwake kandi kugira ngo igihugu cyacu dusubire twunge imitima ibe hamwe ariko si kubahahamura no kubatera ibihuha no kubatera guhunga igihugu
mu gihe hari ibibazo nk'ubu mu Burundi n'uruhe ruhara mugira mu kugerageza gufasha gutorera inyishu ibyo bibazo
ego nk'akarorero nk'ubu ugerageje kuraba dufatiye ku minsi iheze hariho bene wacu bo mu masosiyete sivile batabyifashemo neza ni ukuvuga bagiye bajya mu byo guhahamura kwiza ibihuha hirya no hino bituma abarundi atari bake bata igihugu ubu rero uruhara rwacu dushima imana kuko nk'ukorera rw'ishyirahamwe ryacu ni ishyirahamwe rikristo dushima imana ko yaduhaye inzego habayeho gushyiraho inzego umukuru w'igihugu agashyiraho na leta rero ubu duhamagarira abarundi gusubira guhumuriza imitima yabo bagabanza kumva yuko basubiye gutuza kuko umuntu adatujije nta kintu na kimwe ashobora gukora kuko iyo umutima wawe utari hamwe uguma ufise ubwoba hama abarundi bamaze kumva yuko botuza tugasubira tukumva ko dukundishije abarundi igihugu ibyo nabyo ni ukubaganiriza ni ukubaba hafi ni ugusubira kwibutsa yuko Burundi ari ubwacu dukwiye kubwubaka hama duhejeje ibyo tubahamagarira kujya hamwe mu kubaka ni ukuvuga kwiyungunganya kugira ngo twiteze imbere hari amezi menshi yaheze abantu badakora utwabo hari abahebye kudandaza hari abahebye ubuzi hari abahebye kwiteza imbere iki rero ni igihe cyiza cy'uko tumaze kubahumuriza tugasubira twumva ko imitima yabo yagiye hamwe tubahamagarira gusubira kujya ku bikorwa kugira ngo twubake kuko ukubaka iki gihugu cyacu ni twebwe abarundi nyine nta munyamahanga n'umwe yoza kutwubakira igihugu kiretse twebwe nyine ubwacu tugiye hamwe tugasaba twumva ko dukunze igihugu tugasa tukumva yuko dufise inkomezi tugasa tukumva yuko atamuntu numwe afise uburenganzira bwo kutubwira ngo duhunge igihugu cyacu kuko igihugu cyacu gikiza kirimo ubutunzi bwinshi rero duhamagarirwa guhumuriza abantu muri kino gihe cya mbere ikigira kabiri tukabahamagarira kuba hamwe ikigira gatatu tukabahamagarira kujya hamwe hamba bakubaka no kuva kwiteza imbere mu buryo n'ubundi
murakoze turi kumwe kandi nundi mutumire Vital Nshimirimana ayoboye urunani rw'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politique force mushobora kutubwira ukugende mu bundi ruhara rw'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politique muri iki gihe mu bibazo biri mu Burundi
kugira ngo umuntu ashobore kuvuga uruhara rw'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politique mu bibazo biri mu Burundi yotangura kuvuga bwa mbere ijerekiye ayo mashirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki ingene yagiye yaravuka canke ica sanda rwego canke uko yagiye arafasha mu gihe igihugu cacu cagiye kiyacamo canke mu bindi bihugu nko mu myaka y'1990 igihe habaye umuzo wa demokarasi muri Afurika niho hashyirwaho ibyiyumviro by'uko hari imigambi myinshi bica bivukira rimwe n'uko haboneka iyindi migwi nk'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki benshi babyibuka yuko ariho havuka amashyirahamwe akomeye nka za Ligue Iteka za Ligue Somera hamwe n'ayandi mashyirahamwe atari make agiye aravuka abo rero bakaba ayo mashyirahamwe yavutse kugira ngo ashobore gushyigikira leta mu gikorwa cyayo ari igikorwa cya mbere cy'uko leta itegerezwa gukingira abanyagihugu kubaha imyidegembyo kubaha aho bavugira kubaha inzira bashobora gukoreramo ibikorwa bya demokarasi hanyuma rero muri uwo mwanya nyine ayo mashyirahamwe agacanagira n'igikorwa cy'ubura mu gihe babonye yuko leta itari kirangura ibyo yishinze byarakurikiye niho byabonetse cyane yuko nko mu myaka y'2000 mbere yaho ayo mashyirahamwe nyine mbere yari yamaze no kugwira yafashe igihe mu gutanga ibyiyumviro mu gushyigikira hamwe mbere n'ukwama mu gihe abarundi bariko baraganira byerekeye amasezerano n'amahoro ya Arusha uno munsi rero ugize uti mbega amashyirahamwe koriki ya koriki uruhara rwayo n'uruhe uruhara rw'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki ntirwahindutse ku isi nzima ntago gushyigikira yuko mu gihugu habaho intwaro y'intahe n'ingingo habaho kubaha amabwirizwa n'amategeko agenga igihugu habaho kubaha ibwirizwa shingiro habaho yuko abanyagihugu bishingira inzego zibarongoye hanyuma nk'uko nariko ndabivuga iyo amashyirahamwe abonye rero yuko leta abarongoye igihugu batari muri iyo ntumbero igihe cyose araheza akamama agahanura mbere bikunze byanze yuko abarongozi ashobora kubahiriza amabwirizwa amashyirahamwe agaheza akanahaguruka kugira ngo ashyirwe yumvishije abarongozi yuko hariho umurongo utarengwa
Radio d'America i Washington DC mugihe muri iki gihe umuntu aravye abatavuga numwe na leta nkabahurikiye mu runani Senared na leta basa nabahanganye uruhande rwose ruguma ku ntumbero yago ata bwumvikane buhari abatavuga numwe na leta nkabari muri Senared bavuga ko batemera leta ihari muri iki gihe inyuma itariki ya 26 z'uku kwezi twako turavuga ugo ruhara rw'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki mbona ni ikihe mwokora kugira ngo mushobore guhuza izo mpande zibiri ku nyungu y'abanyagihugu mu Burundi ngaruke kuri madame Hayimana pe
ariko mu ntungu gato imbere yuko ndabishura ndashaka kubaza uwo turi kumwe Vitali nk'umutumire kuravuga yuko mu ruhara dufise ngomba twese sosiyete sivili kandi urumva amastatu yacu hariyo amartike twese tugenderako hari icyo avuze ngo kumvisha ngo bafite guhanura ngo bidashobotse ndetse bakumvisha ngo indongozi iyo badashoboye gutahura iyo badashoboye kuguma mu murongo mwiza kugira ngo babere ku murongo mwiza mbega uko kumvisha ni nyabaki cyangwa ibyo zaditse muri sitati yabo yo bitwereka kuko numva umenga ariko aragerageza kutubwira ibintu byava bigora abantu gutahura uko icyo ngicyo muze tujejwe tujejwe guhanura tujejwe gufasha leta kubaka nimba leta yabazanye umugambi wo guteza imbere abantu turiho kugira ngo tubishyigikire rero guhanura navyo nyene n'ibyo ariko uko kumvisha mbega ibyo byo kumvisha shati kuvuga ni
reka bishure
kumushyigikira yuko haba amashyirahamwe adaharanira ibiciro bya politike cyangwa n'iyindi migwi barafise uruhara ntangire kugira ngo baharure abayobozi b'igihugu kugira ngo barongore neza abanyagihugu bagendere ku ntahe n'ingingo bubahiriza amabwiriza y'igihugu nk'akarorero twebwe kuva mu kwezi kwa mbere twaratanguje urugamba twitiriye kuguhagarika ikiringo cya gatatu aho twahanuye umukuru w'igihugu w'icyo gihe Petero Nkurunziza tumubwira yuko atorirahira ngo aho nyange ibwirizwa shingiro ngo yihe ikiringo cya gatatu kuko kidahuye n'amabwiriza y'igihugu kuba gisenyuye amasezerano ya Arusha y'amahoro no kunywanisha Abarundi yarabandanije n'abandi baradufata mu mugongo haba abanyepolitike haba amafungu haba ayandi mashyirahamwe y'akarere cyangwa amashyirahamwe mpuzamakungu haba amashyirahamwe y'abamenyeshamana reka no kuri isi yose isi nzima irahaguruka guhanura hanyuma niho rero tumaze kubona yuko ciye amatwi akamo k'Abarundi bahagurutse Abarundi bose basidukana niyonka bari mu miti itandukanye kugira ngo twumvishe Nkurunziza tucishije mu myidegenzo amabwirizwa y'u Burundi aduhereza turagiye imyiyerekano kugira ngo duhakane yuko amasezerano yarushe asenyirwa tubona ibyiza shingiro ibonyangwa tubona niho rero twabikora tukabandanya ari nacyo gituma uno munsi cyo byaraye bibyaye kubona Nkurunziza yabandanije aho nyanga ayo mabwirizwa n'amategeko mpuzamakungu akayitunga hatajyo kugukiniza abanyagihugu bamwe bakicwa abandi bakangazwa bamwe bagasinzika ubuzima n'ubu kibandanya inzego z'igihugu zigatandukanywa igisirikare igipolisi aricyo gituma ubuunye icyo byaraye bibyaye ari uko ibyo kugenekerezo bya 2026 Petero Nkurunziza yaraye agiye mu mugwi w'abahoze barongoye Burundi akaba rero atake ku gihugu cy'u Burundi ibyo
yamara ibyo ni kuvyimvira vya bamwe bamwe mugabo abandi barabona ko ari umukuru w'igihugu yemewe yatowe
yatowe kuko nta matora yabaye kuko amatora uwenshi yari kujyamo bwa mbere bwobwo uburyo ya kabiri mu mwanya icyo cyitwa tutari amatora caba hari hamaze kuba ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu ku rugero rudasanzwe ku buryo n'abanyepolitike bari biteguye kugira bazoje muri ayo matora hashoboye kujya kurondera amajwi mu banyagihugu hashoboye kudushyikira kandi batashoboye mbere kunga ku kirangaminsi kugira ngo bagende mu iriganwa muri icyo gihe rero nta muntu yobigeha avuge yuko habaye amatora ibyo abantu bose barashyikirije ibyiyumviro byerekana yuko amatora atabaye amatora n'ibiganwa
madamu Hayimana Penta aho muhavuga iki
yego murakoze cyane nk'uko abyivugiye murabyumvise nka kuba bamenyeshamakuru ko kuva mu kwa mbere bo ngo bihaye urugamba rwo kurwanya ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu urumva yobo ni ya ntumbero yo kumvisha mu guhanura ngo no kumvisha kandi tutayobewe twese turazi icyo ibyo kurwanya ikiringo cya gatatu icyo byazanye sinzi rero ko ya miduga yaturirwa ba bantu baturirwa mu mapine bya bintu byarabonekara ya mabarabara muzi nigena amabarabara zinze n'ibindi bintu byinshi kandi birononekara ibyo byose urumva ko ari kugira ngo bumvishe ahubwo nyakubahwa menshi amakurega abatwumva ni benshi aho cungira yuko ari kwa gufasha kubaka igihugu ahubwo nosaba yuko ubushinganzi bw'intwaro yo hagati bukwiye kurabira neza hafi sosiyete sivile bakazitandukanya sinjye sosiyete sivile hamukene nabo kujya mu mugambi akajya mu mugambi bareke kuba bahenda abantu ukumva ni kuba cyabishaka ngo ni ukumvisha ngo ni uguhanura ariko hariho uguhanura urazinjira urazi icyo wemerewe n'umurongo urimo atari kujya kwinjira mu bindi bitari byawe kujya mu bindi bitari byawe urakuru ishapo ya kuchuku kizili hamukamba ishapo ya muga wakuzi na hongo ugulugushikuba lovensisi ngo nakile gukuru iki huku ukabili kose zeni wazaku mwenye sasure nga njira jiwe kuwari wanukoni masindami mwanyi bega umukuru iki huku ya rahi jimbele yaba sere kizili huku zoma kungu agara jimbele yinu haruki yabatwari batandukanye bahani wacu ndongoza abantu n'abanyagihugu bega abanyagihugu bitoreye bakaza mu matora ukuvuga ko batacuba amanje ni ukuvuga yuko rero ibyumviro byabo urumva ntacyo bivuze kiretse iza foske nabo bari bari kumwe kandi baza yuko aho ni bya bindi abantu usanga turi ko turataka ibintu byacu tugafata tugagerageza kwinyegeza inyuma y'ikintu ariko dufite izindi ntumbero zacu zombabaza cyane ubu turi kumwe sosiyete sivile ariko aravuga yuko abantu bapfuye muri izi manifestation ibintu byononekaye manifestation yavuye izana n'ihirika ry'ubutegetsi dushima imana rya bitabaye manifestation yazanye ibindi bintu byinshi byononekaye ariko arambwira ngo kwari ukumvisha yaba yari uwundi bari gutuma bafata ati bakorere mu byumviro bicare bahanure ko bari bafite abashyigikiye ndaza ko inzira nziza yari kujya kuvugira mu kazi k'amatora umuntu utamukeneye uburenganzira n'ugutora wagenda ukavuga ati oya ntitugukeneye ibirungo birarangiye n'andi kujya mu ibarabara ukica ukonona nibaza kwiyatangira kandi atari nabyo twahamagariwe nk'amasosiyete sivile numva ari ukonora ibisiguro
radiyo
aba mwarimu bagije ngo
reka tubandanye
mwarimu bagije mu ki uruhara rwacu muri kino gihe nk'uko nari nabivuze nk'umukenyezi w'igikazi gerageje kuraba amezi aheze hari ibintu byinshi twatakaje hari ubuzima bw'igihugu bwahagutse hari abakenyezi bahora bidandariza uturengarenga cyangwa utwamwa hariho n'abapfuye ndetse hariho n'abandi benshi abantu benshi abarundi benshi bapfuye hari abakenyezi benshi bagiye barahunga hari abapfiriye mu buhungiro zatangiye hari abandi ibibazo mu Rwanda hariho kibaye ubuzima bubi rero numva nk'uko ndi ku mukenyezi ari we iterambere icyo numva muri kino gihe nonahamagarira n'abandi turengere duhagarike ibihuha no guhahamura abantu
muvuze ibihuha ugomba kuvuga nk'aba bahunze bose bavuga ko baba ibihumbi amajana abiri bahunze ibihuha
ugerageje kuraba hariho n'abahunze kubera ibyo uwo mwendere wacu gitari yavuze ngo bari kubarumvisha bagumura abantu nk'umunk'akarorero wumvise nk'umuntu avuga ngo hariho ngo abarahiye ngo senarede ngo urunani ntirunani wo mu gihugu urumva bagiye hamwe isi si bibi kujya hamwe mugabo ubwo runani ukorera hanze be ari uganya kubona umuntu atwariye igihugu hanze batwara abandi abarundi ko abarundi nzi baba mu Burundi noneho umuntu yatwara igihugu ari hanze ariko atwara abarundi bari ni ukuvuga hari amajyambo tugenda tuvuga ugasanga uri kuri akivutu bene wanyu ubise dukeneye abarundi ni ukumubwira ati igihugu ni cyiza fata isuka urime tugahamagara abantu bizi ibyo guteza imbere uburimyi n'ubworozi bagatanga inyigisho ku bantu rimuku kijyambere ororuku kijyambere tugahamagariye abantu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu nituje hamwe twubake igihugu kuko ndabizi ushobora kuba uvuga ati ndakeneye uno munsi ariko urazi n'amahisitori y'ibindi bihugu byagiye biratera imbere ni uko bagiye hamwe ariko iyo ugiye mu majyambo gusa uherera mu majyambo nta n'icyo ushikaho
baragiye hamwe nibyo ntabakiriyemo baragiye hamwe baragiye hamwe mugabo bagiye hamwe barumvikana ku bibazo baremera ibibazo biriho barumvikana baratora inyishu mu biganiro nagize imbere yaho twageze kuvuga nko kuvyerekeye izinga rya Maurice rimwe abantu batandukanye ubwoko butandukanye ariko bagize kugira ibibazo bikomeye igihugu kigomba iryo zinga rigomba gusambuka baricara baraja hamwe baremeza ibibazo biriho baravyemeza barahangana navyo barabitorera inyishu unicyo ituma izinga rya Maurice riko ryatera imbere mugamo gihe umuntu abona izo mpande zigumye zishamiranye nk'uko nariko ndavuga leta n'abatavuga rumwe na leta hagati ngaho ukabona ni n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki nayo nyine hagati yayo atumvikana sinzi ngene izo nyishu zotogwa sinzi ngene mwabivuga
egurumva ikibazo gihari ni uko bo nyine wumva baguma bavugira hanze ntibashaka kuza kwicara kuko ndazi leta buriya yarihamagara ingo baranicaye bakaguma bafite ibyitwaje bageze ejo mu matora bagira ibyabo bitwaje ijambo rimwe twarabonye ko nta matora mu bisanzwe bakeneye ntayo bari bakeneye bamenyereye kizantwaro zimwe z'amagabura nyama ngo fatiye fatiye ariko niba uburenganzira umunyagihugu avuga ati jyewe ndatoye nkeneye kuko udatowe sigura yuko utuguma witwa umurundi kandi utabaye iki ufise ibyiyumvira ushobora guterera nta mpamvu nimwe rero yo kuza baravugira hanze nimba ari ufise icyo ntibaje twicare mu gihugu kuko nkuko mubivuga buri modisi baricaye baravuga sinumva rero yuko leta ibyo guma iri kurondera abantu bari hariya mu kirere hirya no hino batamenya n'aho babaronderera ariko nibaze batahe mu gihugu twubake kuki batinya gutaha mu gihugu
reka bishure Vital kuri icyo kibazo. Vital nshimirimana mu havuga iki kuri icyo kibazo?
Niyagoye kugira ngo umuntu asigurire uwo mugenzi wanjye kuko hari ibintu byinshi numva yitiranya. Ndagira ndamucira umugani sinzi yuko icyo gihe yoba yari yaratanguye gukorera mu mashyirahamwe kuko hari amashyirahamwe mu nyuma yahavuye ashingwa n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu kuva mu 2009 hanyuma imbere yaho amashyirahamwe yariho n'ukuri ntacyo atakoze kugira ngo aterere kugira ngo ibwirizwa shingiro dukorera ku uno munsi mu 2005 ribeho hanyuma nakeze inzego zatowe mu 2005 araziherekeza mu kurongora Burundi kandi twari ise Nkurunziza Pierre izina ry'umukuru w'igihugu kuri icyo cyubahiro kuri iryo banga twari twamutumye ngo aduserukire arongore abanyagihugu imyaka 10 ariko uno munsi kubera yuko Nkurunziza yavuze ati yararahiye kuko urahiye indahiro itanu ikintu n'icyo bita ikizira mu Barundi kuva kera bamwe bafise ikizira n'ibyiza shingiro haranditsemo yuko iyo ndahiro y'umukuru w'igihugu irahigwa inshuro zibiri n'umukuru w'igihugu kubera adashobora kurenza kabiri igihe rero azajya ikigira gatatu ntikiba ari indahiro kiba kibaye ikindi kintu hanyuma ndumvisemo nk'ibintu avuga ati barasambuye amabarabara baraturiye baragize ente ibyo bintu byitondere cyane urashobora kubona nk'umuntu avuga yuko ari mu mashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki mbere yavuze yuko ari no mu mashyirahamwe yemera Imana akabona yuko ibarabara ryasambutse mugabo ntiyibuke yuko komeza amahoro Nepomuseni yarashwe ari imbere y'urugi wabo umwana w'imyaka 15 ntiyibuke yuko hariho abagabo abagore abatama n'abandi bana barashwe bamanitse amaboko ntiyibuke yuko hariho umuryango wajya kumutakura ku cy'umunani wasasitswe wose urashyiringitira utari ku rugamba bose bamanitse amaboko se wabo bana apfukamye ibyo byose bikaba ibisanzwe kuri bo hanyuma noneho aravuga ati abo bantu bose bahunze onye bagiye nibaze bubake n'icya mbere ku isi nzima twumva abantu batamba bagahimbagwa ngo ni uko bene wabo naho bushaka bakaba babiri cyangwa bakaba batanu yuko bahunze hariho n'abagiye kuvuga yuko mbere ngo hariho ngo n'abariko ngo barirasisha ngo kugira ngo bagende mu yandi makungu bagende zaburaye ibyo bintu birerekana urugero abantu biyumvira gutyo onyo bafise ndenga none umuntu yahunze ushobora kumucira urubanza gute mu gihe umubanyi wiwe yarashwe afukamye mu gihe umubanyi wiwe yarashwe avuye mu misa mu gihe umubanyi wiwe yasinzirikirizwa amagara mu gihe umubanyi wiwe yanyurujwe kandi ibyo byose bikorwa n'inzego za leta bikorwa n'abantu bambaye impuzu za gisirikare za gipolisi cyane cyane bamwe bakanamenyekana bakaba ibyamamare kugeza n'aho usanga umengo kwica byabaye ubuhizi
reka tubandanye ikiganiro
ibintu bimaze kumera gutyo onye ntushobora kuvuga ngo igihugu ngo kiracyari igihugu ngo igihugu ngo kiracyatunganye mu gihe atakintu bacubaha mu gihe batacubaha cyangwa batacumva yuko mugenzi wabo ariko arababara
reka tubandanye ikiganiro
Alo?
Alo?
Ngaramutse nyakubahwa muvugize.
Ngaramutse neza.
Muri bande?
Jewe nitwa Kabara Nkuru, nkaba ndumumenyesha makuru.
Okay. Neno gufasha ikiga Kabara Nkuru mugenzi.
Jewe nashaka kugutumira mu kiganiro cha hirya yeje.
Ni kiganiro cerekeye ikiga sha.
Muzo tuyagira ivyerekeye nyifato y'ugwaruka rwanyu mu bihe by'amatora.
Okay, numva ari ziza cyane. None washora kumbwira abo tuzosangira ikiyaga.
Ego, ni batatu. Hari giti mujisho.
Aha.
Hari kibi na kanwa. Hakaba na kansura hebe.
Narega mugenze ko numva umenga batatu bose bari muri gwa runandi rutugwanya. Aba nibizo hava bigorana.
Hagorana ibiki? Wewe uzotubwira ibikwereke nabo bavuga ivyabo. Hari bindi?
Mugenze, jewe numva ikiganiro cyo hava gihengamira ku ruhande. Ngira uhanuza abagenza ukumva cyo bayivuga ko.
Ikiganiro nije nagitegura kandi nije nzogikora. Wewe uraza gusa nzobimenye.
Kabara Nkuru. Jewe nashimye ko noza mu kiganiro mugabo urantunga. Aba batumira rabo. Uramba barira nzoza hanyuma. Urakoze.
Ngo ntazoza mu kiganiro arashaka reke nzokoranya abo batatu. Sinzoca mvuga ko yase kuza.
Sigaho Kabara Nkuru sha. Uko siko bigenda. Amategeko y'umwuga ategekanye ko mu gutumira abaza mu kiganiro twirinda guhengama. Nijyo teka ryatwebwe abamenyesha makuru.
Ako nakamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ikiganiro muri sanga gihe ijambo abatwumviriza aho twatumiye Vital Nshimirimana yoboye ishyirahamwe urunani rw'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politique force. Twatumiye kandi Madame Haimana Penta ayoboye Département Compassion de la Femme Africaine. Turiko tuvuga ku ruhara rw'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politique mu gufasha gutorera inyishu ibibazo biri mu Burundi. Imbere ko tubandanya iki kiganiro n'abatumire bacu, hari umwe mu batwumviriza yaduteye akamo, Pasheri Girimana. Uratwumva? Washobora kuduza ijwi gatoyi ukavuga hari ufite ikibazo cyangwa icyumvira ushikiriza?
Yego, nitwa Girimana Pasheri, nkaba ndi mu ntara ya Gitega.
Mwashobora kuduza ijwi gatoyi?
Yego, nayumvise icyumvira ubwa mbere nashaka guterera. Jewe nkuko uko ndabibona mu Burundi yenova yuko ata societe civile mu bisanzwe ihari.
Kubera
nayo ihari je mbona nijejwe gutera akajagari mu gihugu, kuko uravye nka bino bihe bihitiyemo izi manifestation ubwicanyi uriko buraba yego nayo nivyo bita ngo ama societe civile, kuko niyo yatumye abanyagihugu ngo baje mu barabara, niyo yatumye aba bantu kubona birigo barapfa bapfa kuko nibo babatumiriye kubikora ibyo byose. Ikindi nacyo mbona muri icyo bita ngo societe civile biragoye kugitandukanya na opposition politique, kuko ijambo uwo muri opposition avuze usanga atadatandukanye n'iryo muri societe civile yavuze. Ukibaza none nimba uvuga cyo kimwe n'uwo muri opposition nuravuga ugashinga umugambwe na ukaja muri opposition, ikindi nacyo kimaze kuboneka nuko ayo ma societe civile batayashinga mu ntumbero yo kugira ngo bateze imbere igihugu, ariko bayashinga mu ntumbero zo kurondera inyungu cyane cyane novuga mu mafaranga bakura mu mfashanyo ziva mu makungu. Yanavugwa mbere ko ayo ma societe civile igituma ijoro n'umurango bamwe ariko baravuga nayo bavuga nabi igihugu agicafuza ari mu ntumbero yo kugira ngo baronke ifashanyo mu mahanga. Ibyo twese turamaze kubibona, ariko turabona nkabo bavitare ijoro n'umurango bavuga ibyo bishakiye bahungabanya umutekano bagaca bihungira hiyo mu mahanga.
Reka bishure, muravuze ko bahungabanya umutekano, nibazaho ko yogira icavuze Vita Nshimirimana. Dekabanza yishure.
Ego. Jewe urumva uwoye mu kumwishura hariho ibintu nariko ndavuga by'ukwitiranya. Hariho ingorane nyinshi mu gihugu. Izo ngorane ziva ku mitunganywa nabi y'igihugu, mu guhungabanya agateka kazi na muntu, mu kunyuruza amatungo ya leta, ubukene butagira ukuntu bungana mu gihugu. Ibyo byose nta muntu ashobora kuvuga yuko ari amashyirahamwe adahana ibyiciro bya politiki abiteye. Mbega none abantu uko birirwa baratotezwa, barirwa barakubitwa birirwa baracumitwa ibyuma birirwa baraturirwa n'amaside hajya mu bibanza bitandukanye baravuze ahitwa wabo n'abantu haravuzwe ahitwa kwandadaye none n'aya mashyirahamwe ariko arashinga ibyo birindiro bidasanzwe byo gutundurizamo abantu mbega none uno munsi aba bantu bariko barahunga aba bantu bariko baricwa bajya abantu bariko baraswa na mashyirahamwe aba yabikoze hanyuma rero abantu bariko baravuga imvugo nk'izo kenshi ndamwifurije cyane yo kubitomushyikira kumbe abatabyarabona cyangwa atarabyumva hariho abantu benshi nzisi no ku Rwanda badondagura kenshi bari bafite imvugo nk'izo hanyuma bwaca kabiri bikamushyikira bwaca kabiri hajya baciye umugani bati kenshi na kenshi ukumva inkuba ikubise ntugire ngo imara basi n'umukunzi birajyana abandi bati kenshi ziriye mpanda zihangamiye gihinga kenshi abo bantu bari kubaravuga ibyo onye nibo hahera ukwezi gahera amezi abiri ukabona bagaruka kutwitura bati mwotabara mukadufasha kutuvugira mwotabara mukadufasha kutuburanira mwotabara mwamaradiyo mukadufasha kugira ngo ijwi rishike hejuru kugira ngo abantu bamenye ayo tugowe njye rero nibaza yuko ndamwifurije cyane yuko yogira amahoro ibyo bintu biba mu gihugu ntibizomushyikire mugabatahure yuko iyo hari ubutware bubi abanyagihugu bose umwe wese aba ashobora kuramukirwa.
Reka tubandanye dufite kandi Fabien Ndayishimiye. Fabien Ndayishimiye, uratwumva?
Ego, ndiko ndabumva.
Murafise ikibazo cyangwa icyumviro mushikiriza?
Bo umenga si akabazo gusa, reka nk'icyo mvuze.
Kenshi
amashyirahamwe atahoye gano bya politike arafasha abantu kandi bitari bike kandi ni byiza turabishima, ariko turabye nk'izi ngorane zihitiye mu Burundi kandi ntizihitiye n'ubundi ziracyarimwo. Turabona nk'amashyirahamwe amwe amwe aho yavuze ati tutegerezwa kugwanya gukoresha n'ingufu bishobotse kugira ngo ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza ntitukemere, ariko aba tuzi yuko ari amashyirahamwe ativanga mu bya politiki. None ubundi ho nihakoreshwa izo ngufu kandi ari ayo mashyirahamwe nyine ariko arabivuga, burya abanyagihugu bobo ntibazoshikirwa bakamererwa nabi, kandi twari tuzi yuko ayo mashyirahamwe ariko agwanira agateka ka kiremwamuntu na cyane cyane k'abanyagihugu, kuko izo ngufu nizakoreshwa hazononekara byinshi, hazopfa ibintu bitari bikeyi. Nagira ngo bari kugira bati reka tugerageze uko bishoboka kose dutore umuti w'ikibazo duciye mu biganiro, tufate impande zitumvikana paske bobo bagomba kuba hagati na hagati, turondere izi impande zibiri zo za politiki zitumvikana, tuzumvikane tuvuge tuti ikibereye ni iki, n'ahandi bakashyira mu nguvu, kuko narabyumvise bavuga bati byanse tuzoca dushyira mu nguvu, ingufu ntaho ntizubaka. Abo banyagihugu bavuga bati barakeneye iyo mahoro ntibazo yaronga baduca ahubwo bagwa ahantu hameze nabi nihakoreshwa ingufu. Rero nkagira nti nibarabe niba iyo mvugo ariyo bagikoresha barutire gatoyi. Ubushize nabonye umenga na Pacifique ninahaze asigaye ari muri ruriya runani rwo batavuga rumwe na leta bari hanze rujya rungowe na Nyakoma, noneho ko twari tuzi ko ari mu bashimu donc mu mashyirahamwe atari mu bya politike, ni ukuvuga atagwa n'ibyiciro bya politike, yageze muri iriya komite gute? Kandi tuzi iriya komite ari za politike gusa, ahubwo biragoye rero kwemera ko ya mashyirahamwe rero atari mu bya politike. Urumva umuntu rero iyo mugora kwemera koko, nicyo nashaka kuvuga.
Urakoze
nyakubahwa, ndasabye ijambo, ndasabye ijambo.
Hora numa bangaho,
ndasabye ijambo. Ere kandi afite icyo mvuga.
Oya nta jambo ngaho, wewe tugira uvuge turabizi, nta byuba kuvuga.
None si muri demokrasi amunyima ijambo? Sindi umunyapolitike.
Ninde ahubwiye ngo abanyapolitike mwese muteza kuvuga? Abanyagihugu ko batakwizeye ugomba kubanyaga ubutegetsi
ngo ngwiki? Abatatowe nta jambo dufise muri demokrasi, mutaduhaye ijambo tuzoryiha.
None demokarasi nakajyagari ngo muzokwiha ijambo, muzobikora bibakore, mudukome tubakomeretse.
Ari ibyo muzohiga duhigure muzobumba tumena mubake dusambure
murahira hira tuzobereka ingere ntama yambagwa uturusha abanywanyi
muhaguka duhaguruke mwiruke twiruke akazoruta kandi kakamire murabone
yemwe gaye we ndumiwe umvi yo mvugo y'abanyapolitike bacu mwabantu oya nukuri demokrasi yukuri ishingiye kunama n'ingingo mwabanyapolitike nimuhane ijambo muvugane umutima munda muvuge ivyubaka igihugu
ako nakamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha search for common ground Burundi
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ikiganiro muri sanga gihijambo abatwumviriza aho turi ko tuvuga ku ruhara rw'amashirahamwe ategamiye leta adaharanira inyungu za politike mu gufasha gutorera inyishi ibibazo biri mu Burundi umuntu yihweje neza ni ivyo aba batwumviriza bari ko baravuga umuntu hariho namakuru avugwa ko hari bice bibiri muri aya mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike hari aya yagiye mu batavuga rumwe na leta n'ayandi ari mu kwaha kwa leta none mu bisanzwe twari tuzi ko ayo mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike ateza kuja hagati impande zishamiranye niko vyagenze no mu bindi bihugu mu gihe ibintu bimeze gutyo hari abagiriza uruhande rumwe ko ari mu kwaha kwa leta mu gihe urundi ruhande ruri mu batavuga rumwe na leta mubona ibibazo byo mu Burundi bizotorerwa inyishu gute tuze kuri madame Haimana Penta
Ego murakoze cyane karashaka kubasaba mu makanga gato kuko ari ibintu byinshi byagiye biravugwa numva novuga ko gato icya mbere hari ijambo muvuze ngo hariho amashyirahamwe amwe yo muri sosiyete sivile ari muri opozisiyo ngo nayo ari mu kwaha kwa leta
navuze ko ari ibivugwa sije nabivuze ngo niko ndabyemeye
hakaba hari n'andi ngo amashyirahamwe menshi ngo yagiye arashingwa n'ubutegetsi ni ukuvuga muri 2005 icyo gitari yakivuze ariko nashaka gusubiramo ndabivuge abyumve n'abandi babyumve imaki kuva muri 2001 kuvuga mu 2001 ari ishyirahamwe rikora ryemerewe ryihaye intumbero yo kubaka igihugu bivuga iki ivyo rero vyayo yandi yoba yaraje mu 2005 bumva ko maki itarimwe kandi ivyo bavuga ko biri mu kwaha none umva yoja mu kwaha gute niyo leta yayisanze ikora ikigira kabiri nukuri nk'umukenyezi ubugira kandi birambabaje kumva vitari nuba kivuga ngo icya mbere cyoco tube tugira hariho indero ndundi twahawe umuntu iyo ari umutegetsi kumwifatira kuko ndazi iyo mvugo barangije kenshi nabo bari kumwe bakubakwa kuvuga umukuru w'igihugu mu izina bakamwifatira uko bishakiye bakamuha karto ruje sinzi ko abarundi bari babatumye sinzi ko bayimuha nkande ndasabye hari indero kavukire twahawe bishire ko byukuri umukuru w'igihugu cyangwa ndasisha twari umutware umwubahe cyane nuko tuba yaramutoye yarasohowe kandi kibuza ko yitwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi kibuza yuko amutwara rero nibaza yuko hobaho uko gusubira kumva ko imvugo zacu nazo twozishyiramo ubuntu zikaba imvugo zimeze neza hari ikindi yavuze ngo tubabazwa ngo n'amabarabara nk'ishyirahamwe rukristo umuntu wese yabuze ubuzima muri kino gihe byaratubabaje kandi kinababaje urumva n'ubu harashyiraho kwitamba ku migimba abantu babuze urumva ya ntumbero ngo n'ubu baracyarwanya ngo bazoshyira no mu migere ngo bashyire no mu ngufu nk'uko uyu munywanyi yaje guterefona bivuze kandi n'ibyo barabivuze kandi ubu urumva yuko bakibandaza ariko ganya kubahavugisha amakuru wibaze nawe nk'ubu jewe ndiko ndiyumvira nk'abana bapfuye nk'umukenyezi mugenzanje aho yicaye yabuze umwana amerewe gute cyangwa uwapfakaye abamama bate wa magrenade yajya ku isoko byose bizananye he na ya mwambi biha kuva mu kwa mbere nk'uko yabivuze kuko ntibibaze yuko bashatse kugira kude bihereye ko bari kumwe nabo barabyemera bavuga ati turi kumwe mu manifestasiyo ngere yatanzwe n'ibyose biri kumwe ariko umva n'ubundi bahaha ni ukuvuga umuntu yapfuye ni ukuvuga ikintu cyononekaye babifishe nk'uruhara kuko urumva nibo babitanguje burya ikintu kimwe n'umubwiye amenye yuko mu bafaransa nibo bavuze ngo tusope ishiba ni ukuvuga nta kintu na kimwe ukora utishura nibaza rero ku kino gihe kicyo kuguma asubiramo aya majyamba kivutu ahahamura abantu agerageza kureka kumwangana wa sisukuri avuga ngo igihugu ngo nta butwari ngo nta ngo ariyo guhohotera agateka akazina muntu mbega nk'uwo ari muri sosiyete sivile yakoze iki
Reka bishure.
Ibyo yita ko bitagenze neza ni ikihe yaterereye kigaragara.
Reka bishure.
Cyatumye ibyo bihinduka atari kugumura no kurushiriza gushira uburakari mu Barundi.
Reka bishure.
Ahubwo Imana imubabarire.
Vital shimira Imana mwishure.
Bwa mbere hoho je nashaka kuvuga ku kintu bariko cyo kimwe na Fabien. Fabien nuko yakiye agenda. N'uyu mugenzange namubajije mbega abo bapfuye ko bazokoresha ingufu nibahande ntiyakinishwe iyamura ashobora kumusubiza umurongo akagitomora kugira ngo ce mbandaye
yagiye ntakiri ku murongo
uyu mukenyezi yakivuze nawe nyine icyo gukoresha ingufu ngo abakivuze bo bari bande nibaza yuko icyo rero icyo yuko hari abazokoresha ingufu atacyo nirirwa ndavuga ko cyane kuko ntituraba kuko si twe twakivuze abakivuze nabo bazoce manga hanyuma baheze bagisigurira Barundi kuko twebwe umuntu azi gusoma yasomye amatangazo ashika 200 twashikirije kuva mu kwezi kwa mbere twamye tuvuga yuko tuzogira imyerekano y'amahoro imyerekano yubahiriza agateka kandi na muntu icabigaragaje nuko abanyagihugu kenshi bari kubaragira imyerekano twagenda tudugije amaboko twagenda dufatanye mu maboko bamwe bamwe twatwara bibiri abandi tugatwara amashakure abandi twahura n'abapolisi tukanakukama abandi bakanicara abandi bakanajyama icyo nicyo cyaranze imyerekano twagize kuva dutangura hanyuma rero iki kintu cyo kubaha abarongozi niba dutegeka kububaha tububaha kubera ukuntu bigenjeje tububaha kubera batwubashye kuko uburenganzira butwari uburongozi nitwe tububaha iyo umuntu ahagutse agahonyanga ibwizwa shingiro iyo umuntu amaze gusambura iby'Uburundi bwari biteye ko aho novuga inzego z'umutekano murabona igisirikare umunyegene gisigaye kimeze murabona igipolisi umunyegene gisigaye kimeze igipolisi n'igisirikare umunye bisigaye bitwagwa n'imbonerakure hanyuma mukabona mu mwanya igihugu cyitwa yuko kiriko kiratora abarongozi habaye n'ubusho buba mu bubari bw'abantu buba mu mazu y'abantu muri icyo gihe umuntu abayeho gutyo onye ntashobora kuronka icyubahiro cy'uko yokwitwa umukuru w'igihugu ni ukuri ambabarire cyane nimba bibaza yuko bimubabaje bizomubabaza meze no mu nyuma kuko Nkurunziza ntituzosubira kumwita umukuru w'igihugu kuko nabyo twamuhaye iryo teka twari mwambitse iryo banga ryo kuduserukira ntabyo twamuhaye twari twabimuhaye imyaka 10 yararangije yaradushimira ibyo
muri ko muvuga runa ni rw'amashyirahamwe yanyu
yego turiko tuvuga ntayo mashyirahamwe yagwanije icyo kiringo cya gatatu kandi turiko tuvuga ngo Barundi bose umurundi wese yaba uri mu mashyirahamwe yaba n'uri mu nzego za leta cyangwa ari mu madini aho yoba ari hose bamenye yuko kuba mu ishyirahamwe bidahamye ibyiciro bya politiki atari ukwiyambura uburenganzira bwo gushyikiriza ingene igihugu cyorohorwa bwo gushyikiriza ingene igihugu cyoterwa imbere bwo gushyikiriza ingene agateka n'imyidegembyo y'abanyagihugu yokingira
reka turandanye Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga dufise uwundi muratumviriza ari na Ser muratwumva
yego ndabumva
murafise ikibazo mubaza abatumire canke intererano
intererano nagira shikirije kwanza kintu cyose societe civile muri Afrika kintu kitigeze cemegwa na gato n'abategetsi bose muri Afrika kandi ugiye kubiraba no munsi societe civile ni irikirafasha mu bihugu byinshi gose haba ni Burayi no muri Afrika hose societe civile irikirafasha irikirafasha mugabo kutahura societe civile cyari cyo nivyo bigoye gose abanyagihugu benshi ntibatahura societe civile cyarije haba abanyepolitike na numwe atahura societe civile cyarije nkuko twamye twumva babivuga ngo societe civile ngo ivuga ngo ivyo ngo opposition yavuze ahubwo iyo bavuga ko opposition arivuga ivyo societe civile yavuze kubera societe civile niwo muco niwo twese turabirako kiriya muntu wese kiriya umunyagihugu wese ahari araba societe civile iziriko irakora ujya umunyepolitike nawe akina politike araba kuri societe civile iyo umunye politiki aba ariko bitegeshi akoze ikosa yewe muri societe civile akarine gura rijya kosa uwo muri opposition afatira kuri rijya kosa nyine uwo muri societe civile yavuze umva societe civile ni yo tubera umuco twese niyo turabira ubu akarore yuvuze nka mboni madufati aprede hasharagenda agatohoza akaraba abariko bararenganwa akaraba abo abariko baratotezwa uno munsi nyamba ariko aratotezwa biriko bigirwa n'iki biriko bigirwa n'abari mu butegetsi abo muri opposition bafatira hajya nyene kuri rya kosa n'itiriki yakoze n'ibyo bafatira ku mugabo wababereye umuco no muri societe civile cyuko n'urugi kuvuga ngo societe civile ngo ni opposition iki iri hajya kugira denonce abo bandi bavuga ngo sinzi ngo hari amashuri ngo barubaka muri societe civile ngo hari amabarabara none societe civile igeje kubaka ivyo ni bya leta nabwo ari byo ari bya societe civile gusa ni uko rero abarundi bose gusa nuko bigoye ko n'abanyafrika bose nta numwe atahura societe civile cyari cyo nitiko bazi no munsi ko ariyo iriko iki ikiza ibintu byinshi ku isi yose haba ni Burayi haba mu za Amerika haba he hose societe civile niyo iriko ikiza ibintu uzi wese umunyagihugu wese akora ibikosa cyangwa agizi akizi kimushikira
turabashimira
nimuvugiye
murakoze duhise n'uyundi mu batwumviriza Kanya Mabinga Didi uratwumva
kumurango turabumva
mushobora kuduza ijwi gatoyi ntimwumvikana neza ndabumva neza
ubu ndabumva
murafise ikibazo canke icimvure mushikiriza
jana shaka kushikiriza ko jana societe civile mu Burundi
duga ku ijambo
nkubwa Burundi tuguma twitiranya uko societe civile mengo igwanya leta ngaho je kuru haragwi wanje murayo uko societe civile igwanya leta ahubwo yaterera na cyane cyane muri bimwe bimwe haba mu bya politike haba mu mibano haba mu bijanye n'ibyubutunzi yego
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga ikiganiro gihe ijambo abatwumviriza aho twatumiye madame Haimana Penta ayoboye département compassion de la femme africaine MAC twatumiye kandi Vitanshi Mirimana ayoboye urunani rw'amashyira hamwe adaranije ibyicaro vya politique force umuntu yumvirije abatwumviriza bariko barashikiza ibyumviro byabo hariho ico kibazo cyo kumenya neza ico societe civile iri nico itegezwa gukora mu gihe ico kibazo kidatorewe inyishu kukumvikana ku ruhara rwa societe civile ugwo ruhara rwayo yategezwa gukora mu kugerageza kumvikanisha impande zishamiranye rusa n'urutazo tera intambwe mu Burundi aho mwavuga iki madame Penta
murakoze ariko mwaje umpakanya gato ariko ndagije nashaka kwaza kunyishura yabagize ngo abo baravuze ngo byashe ku neza ngo umukuru w'igihugu ngo azohava ku nguvu nibaza yuko atagerageje kwirengagiza uwo bari kumwe nka Pacifique yarabivuze Nyangoma arabivuga nawe gena gitarubwiwe yarabivuze aravuga ngo ku itariki ya 26 Nyandagaro ngo kibakira no kuvuga ngo yamuvuze ariko byereka mvuge mu cyubahiro cyo ngo nyakubaha Petero Nkurunziza munajoba ngo akirundi ngo azari umurundi ngo ahubwo ngo asanzwe kuruta ngo ni nyuma y'abarundi bose ndazi bagerageje kumubaza ati none muzobigenza gute ngashaka gukwesa icyo kibazo rero nibagerageje kuzo barahenda abantu gukumenga ibyo bavuga ntituzyumva ibyo kuvuga nabyo ngo aba manifestasi bagenda batwaye ingoma bibiri bahenda abantu ngo n'amashako mbe bajya batuye imiduga baba bafise amashako n'amabibiri bereke rero kuguma bibaza barahindukiza ibintu bagerageza guhenda makungu ibyo rero sibyo si byiza kandi iyo ikintu wagikoze n'ubu ndabimusubiriye iyo ukoze ikintu umenye neza yuko ucishura
muvuze ko umuntu acishura
gihagarira gato ngo Petero Nkurunziza ngo ndibamutse nk'umukuru w'igihugu areke kubesha jetse nibaza ko abari muri foske cyangwa nabo bari kumwe muri rujya runani bwo kugwanya aribo baserukira abarundi bose nimba atamwemera namenye ko yatowe byo mubabaza yo byemera atobikunda amenye ko aje mutwara nk'umukuru w'igihugu kuko niwe mba watamwemera hari habamwemera kandi abarundi benshi barabigaragaje baramwihera amajwi nibareke rero kuzo barahenda abantu ngo bakwaserukira abarundi bose abahe je nibaza uruhara rwacu umenyesha makuru n'ubwo ndabisubiyemo nkuko twabisinyiwe n'ubushikiranganji bw'intwari rero bw'intwari hagati mu gihugu societe civile duhamagariwe gufasha kubaka igihugu cyacu guterera niduhari kugira ngo tugwanye ngo ubutegetsi niduhari kugira ngo dutere akajagari mu gihugu nimba ari cyuhanura uragihanura n'urugwaneza n'urufasoni utarinze gutukana muratarinze kuvuga imvuga tovuze hama ikindi nacu ubona uko rugatera intambwe ugaterera mu kubaka abana ko twubakira ku maradiyo tuguma duhahamura abantu tuguma duhamagara abantu kugumuka tuguma duhamagara abantu akajagari oya ibyo sibyo twahamagariye twahamagara kugira ngo duterere twubake igihugu cyacu
mu gutera dusozera iki kiganiro ndashaka mpe akanya gatoyi mwishure Vital Nshimirimana imbere ko tubaza umwe mu wadukurikirana wa nyuma kuko amasaha ari karagenda muri make
yewe icyo ndovuga amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki aguma ari akadahara mu gihugu twagwa n'amategeko igihugu cyubakiye ku ntahe n'ingingo kuko amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki ibyahanunga ibyakemura n'ibyo abwira abanyagihugu ati yemeye humura yize cyose baba abikuye mu banyagihugu aba cyane cyane ari agishinga n'uko abanyagihugu batubandanya bahohoterwa batubandanya barenganywa batubandanya bigira ati ndabibazwa mu gihe ibibazo nyamukuru biberekeye biba biriko biratugwa ari nacyo gituma rero mu gihe amashyirahamwe ariko arahanura yemwe ni ukuri si ikosa ryabo yuko ababa bariko barahanurwa batabyumviye ingorane nyamukuru ni uko ahanura uwo yari guhanurwa wari kubishyira mu ngiro akabyumva yuko umwemo umwanzi ariko aramurengera akarindi bakumva yuko umwengo ahubwo n'umurundi ibyo rero niyo ngendo ibyo dushikana muri ibi bihe kindi ngorane turimo kandi niyo ngendo ikwiye kuranduranwa n'imizi
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC dufise Enoch irakoze ku telefone Enoch muri make cyane mufise ikibazo canke intererano make cyane mu munota umwe kuko umwanya uri kuraherana munyarutse
yego ni intererano yego ndabibona tugerageje kumvirika cy'amashyirahamwe ataranije za politiki ya masitiye muri bino bihe ikete mu Burundi sagateke mengo yari ipanze ariko bimwe bipanze nuko bafunikanye nuko bamwe abantu babibona sanga rimwe na rimwe umengo amwe yose yafashe ubuhande bwabo n'inzira yabo tugerageje kumvirika n'abatumire mwatumiye harimwo umwe umengo ari mu ruhande rwa umutegetsi wundi kamenga ari mu ruhande rwa opozi ariko tugerageje kubiraba n'icyo nahanura nahanura wonyene bari musubiye ko bato kwama bariko barahengamira kuri iki cyangwa kiriya umwe ashobora kuba ahengamiye kuri uyu kugira ngo kubera imihu kanaka ariko nahanura yuko bo bojya hamwe bari babimbo neza bagahanura abanyagihugu bagashyira hamwe kuko hari inzu haba upoti hagati ama ukutumvikana hagati y'amasosiyete kumvikana ko no mu miryango atari ho kumvikana mu gihe n'amasosiyete kugira ngo twakwitse ko ari yo bajya hagati ariko barumvikana rero icyo tubone ko ndahanura nuko bojya hamwe bari batubera imbo neza bakadusengukira mu byiyumviro byacu tubakigiye ko rero tubwira nk'uko
murakoze muri make cyane nko mu segunda 20 madame Haimana Penta kuri byo uwo muntu ashikirije yavuze bimwe navuze ko hari abavuga ko bamwe bari ku ruhande rwa leta abandi ku ruhande rwo batavuga rumwe na leta mu majambo make cyane hasigaye nk'imi segunda 20
nta kumuntu ababwira ati twebwe twatanguye niyo leta baguma bavuga itaraza ariko bomenya ko objectif ni kuvuga intumbero ya sosiyete sivile ni guterera kubaka igihugu
murakoze
rero ahubwo nasaba bahamagariye
murakoze umwanya uraturangiranye
kuko abarundi tuje kubaka
Murakoze cyane yari Madame Haimana Penta ayoboye Department Compassion de la Femme Africaine hamwe na Vital Nshimirimana ayoboye Ishyirahamwe Force urunani rw'amashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politiki tubako turavuga ku ruhara rw'amashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politiki mu gutora inyishu ibibazo biri mu Burundi. Murakoze cyane.
Mana uri hehe ndakwiture abanje bagwaye abawe bagwaye mazu nkize mazu dukize
Tatu, 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 t